라디오 이수지 아메리카. 이리간 유럽 대라 이수지 아메리카 투표시키지 미스여서 그런 이름 같은 여러 관다. 우리 라디오 이슈티아 보스 FM 농문화 니비차비타투 노크 이슈티아 아메리카 쿠리 FM 이자나 나카네 니비차비타투 기가리 모론 니트무미카네라 쿠리 FM 농치엔다 나카네 니비치치엔다 나 FM 농치엔다 나가타누 니비차비리 모쇼라카니 노크 두시키람 코레시제 아드레스 야추와 이메일 라디오 야추 아로바즈 제메라 카브룽구컴 나 페이스북 쿠리 아드레스 라디오 야추 쿠리 시테야 차리요 웨 아카브룽구 라디오 야추 VOA 아카브룽구컴 우 니와 마냐 우키가니로 무리상
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi abarwaye indwara igisukari bita diabete mu rurimi rw'Igifaransa bariyongera uko mwaka utashe ivyo bitangazwa n'ikigo Apretidia Burundi kigwanya indwara mu kurangiza indwi yahariwe kugwanya indwara ya diabete mu ntara ya Gitega kigo Apretidia Burundi kimenyesha ko kubantu 400 bipimishije gutangura iyo ndwi 31 basanze bafise indwara y'igisukari. Umuyobozi w'ikigo Apretidia Burundi Space Caritas Nsavyimana amenyesha ko icyo kigo ayoboye cishinze gufasha kwirinda indwara y'igisukari, gukangurira abantu kuvyerekeye iyo ndwara, kuyipima no kwitaho abafise iyo ndwara. Benshi mu banyagihugu basanzwe ntibaronka uburyo bwo kwivuza indwara ya diabete kubera amikoro make. Mara Space Caritas Savyimana amenyesha ko batanga umuti wa insulin ku buntu. Amenyesha ko baronsa abantu igipimo gukoresha kugira bamenye urugero rw'isukari bafise mu mubiri wabo. Atangaza ko bateye igikumu ku masezerano y'imyaka 4 n'ishyirahamwe ritegamiye leta rikorera mu gihugu cya Australia Life for a Child ribafata mu mugongo mu gikorwa cyo gufasha abana bagwaye diabete bari munsi y'umwaka gushika kubafise imyaka 23. Nivyo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri sanga yamara tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku bitangazwa n'ikigo Apretidia Burundi ku ndwara ya diabete twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Uko bivugwa na Space Caritas Nsabimana arongoye ikigo Apretidia Burundi, ikigo kigwanya isukari mu Burundi, uko umwaka utashe ibiharuro bitera biduga.
Mu mwaka uheze twarashoboye gupima mu ishyirahamwe abantu 603,833. Twari dufise abantu 523 bafise indwara ya diyabete. Uyu mwaka twarapimye abantu 9,888. Muri bo hiyongereyeko abantu 269 bashasha. Abo rero bari mu migwi yose, turafise abana, turafise abakuze, abatama n'abatamakazi. N'iyi minsi ibiri twapimye abantu 440, abantu 31 dusanze bafise indwara ya diyabete. Urumva ko nabo nyene ari bashasha biyongereye mu gitigiri, kandi ubu nyene turiko turavugana babiri dusize tubingije ibitaro. Murumva ko diyabete itakiri agaseseshwa rumuri.
Space Caritas Savyimana aratubwira ibituma bikuru bikuru bituma ibyo biharuro biguma biduga mu Burundi.
Diyabete igituma iguma igwira mu gihugu iwacu, hari nk'ifoto zitabereye nyinshi tubona mu miryango itandukanye. Imiryango myinshi ifungura ibinure byinshi. Ibinure rero twasanze ari cyo kintu cya mbere kiriko kiratuma diyabete iduga. Nko mu ntara za kumoso twagiye turapimayo, barashobora gusanga ku munsi w'isoko bazi impene 100, izo zose zikarara zihetse. Mu guteka mu miryango barunda y'amavuta menshi, bya binure biguma bihoma bigaca bisanga diyabete yadutse.
Mbega hakwiye gukogwa iki kugira ngo ibyo biharuro ntibibandanye byiyongera? Space Caritas Savyimana
Ako guke no guhindura imyifato no gufungura ifungurwa zitagira bya binure no kurya imboga nyinshi zitagira bya binure ivyamwa hanyuma tukagira na ya myimenyeretso tubagezanye inzoga za kanyanga hari abantu bakora diabete muri zanzoga baguma nwa za kanyanga umunanasi n'ibindi ikindi kintu kiriho abantu benshi bafungura injya atakamaro zifise kwera ashobora kurya ifungurwa ntanga nguvu uhera kuwa mbere gushika kuwa mungu nta kintu na kimwe kimutuma umubiri wiwe awushiramo ikintu cy'akanovera ni ukuvuga umubiri urakamvuka gutindaho urwa agashyigo nyine ruruha ugasanga yarwaye indwara ya diabete
igisukari ni indwara benshi bagenda n'abatazi nk'uko byashikiye Justine Ndayisenga yasanze yifise mu gihe yaragiye kwisuzumisha ku buntu muri ico kigo
cyawe cyantumye nza kwipimisha narumvise ako kamo hama canumva yuko noza kwipimisha kugira ngo menye amagara yanje ukunge nagenda sanze bitameze neza nizere ko bizogenda neza ni ingwara maze kuvyakira nibaza yuko atangorane vyo gutera
naye ndwi yari yahariwe gupima abantu ku buntu harabatari bake bagihiga imanga kwipimisha ni nk'uyu mwigeme yaje aherekeje mugenzi waje kwipimisha mu kigo wa prepedia ya Burundi
tuzananye rero na mwene wacu niwe yaraje kwipimisha kora we yaramaze igihe yaraje kwipimisha ngaha cere nari mbaye kumuherekeza gusa kira aze kwipimisha cye gusa urumva kubisanzwe ntiwari umuhamagara we wanje urumva nari ndamuherekeje
siwo niyo Andre yamaze gutahura akamaro ko kwipimisha indwara y'igisukari arasicanura abandi bantu
nagize umutima wo kuza kandi gusubira kuraba ubuzima bwanje kandi bumeze kuko numvise hari ibintu byo kubona rero nagoma ntere akamo abashinga ntaye bagenzanje baze kuko twaramaze kuvyumva kingwara y'igisukari ari ingwara mbi
inondwi ikaba yaranzwe n'ibikorwa byo gupima abantu ku buntu indwara y'igisukari no kwigisha gufungura neza ababishatse ku buntu mu kigo wa prepedia Burundi gisitisha mu gisagara cha Gitega Igitega Fide d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
turagushimiye mugenzi wacu rero Fide d'Antoine Sabimana kiganiro rero muri sanga cyo uyu muri kuri isaha tubatumiye umuyobozi w'ikigo prepedia Burundi Madame Space Caritas Sabimana turabaramukije
okay
mwo tubwira icyo kigo igihe mwagishinze n'icyatumye mugishinga
murakoze cyane icyo kigo cyavutse mu Burundi mu 2005 hanyuma rero icyatumye kigishinga ubwa mbere ni uko nka jyewe icyatumye ndagishinga nayo nize mu gihugu cya Mali ngirango ni icyo gihugu gifise abantu benshi barwaye indwara ya diyabete maze gutaha rero na CSI kambona yuko mu Burundi naho ageze yuko twohaguruka tugashyira imbere icyo gisata cy'amagara y'abantu niyo rero twace dutangura gushinga icyo kigo turatangura turashinga ikigo mu ntara ya Gitega mu Bujumbura mu Cyangugu mu Ruyigi mu Bubanza mu Gatumba eka no mu Kirundo n'i Murambi ugabo ikigo cya Gitega nicyo kigo gikora cyane kubera kiri hagati mu gihugu kandi nanjye ngo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega
ni kuki mwahisemo gushimikira ku ndwara ya diyabete igisukari
igituma twashimikiye ko ku ndwara ya diyabete cyane ni uko ari indwara iri kiramara inganda nyinshi cyane mu Burundi ni indwara igira gatatu iri kiramara inganda iri kiramara abantu ku musego inyuma ya malariya na sida aho mu Burundi wacu mu bitaro bitandukanye bibi byo mu gisagara canke bibi byo mu ruguru hagati iyo ndwara ya diyabete igira gatatu iri kirica abantu uko iminota itanu ihera hariho umuntu ariko aritaba Imana kubera iyo ndwara ya diyabete
akenshi kera bakunda kuvuga ko indwara nk'izo za diyabete ari indwara z'abantu bakiza ari indwara zo mu bihugu biteye imbere niki he cyatumye iyo ndwara ikwiragira no hagati mu gihugu nko mu Burundi
urakoze cyane ibyo ni ibintu abantu kera biyumvira ya diyabete ni y'ababyibushye ni y'abatunzi bafite amahera menshi ni iva mu miryango ikize yibambewe uno munsi ibyo turi ko turabona diyabete mu bantu ahubwo ataburyo bafite atamikoro bafite kera kandi ntibari bazi n'uko diyabete iri mu bana turi ko tubona abana benshi bafite indwara ya diyabete wo muri iki kigo cyacu turafite abana barenga 200 bafite indwara ya diyabete. Igituma rero diyabete iri kiragwirana cyane 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 mu gihugu hagati, ukajya mbere no kuyimenya bagezemo iza ngaruka mbi zitari nziza, ni uko bafungura ibintu bitabereye. Barafungura cyane amavuta ku bwinshi, ntibazi ingorane amavuta afite ku mubiri w'umuntu. Hanyuma ikindi baranywa inzoga nyinshi cyane zitandukanye, inzoga z'ikirundi, umunanasi, reka n'iz'ikizungu, bazinywa ku bwinshi cyane. Urabaza nk'umuntu ababwiye ati genda nywa mutere zitandatu, zabiyeri itandatu, bari n'abarenze ikaziye, ikaba ni inzoga nyinshi zitandukanye, kandi inzoga bariko barazikora muri Brasili bazikora n'isukari. Hanyuma turi murabona turi mu gihugu kiri cyane mu bukene, turakene cyane, abantu bafite ibyiyumviro byinshi, bafite stress nyinshi mu buzima bwabo. Nicyo rero twarasanze abantu benshi barwara izi ndwara zitandukira kandi zidakira, harimo na diyabete, ugaca usanga barwaye benshi kubera stress igimiduga mu miryango kubera ubuzima bwananiranye. Ikindi kiriko kiratuma diyabete iriko iraduga cyane, bajya ifungurwa gatatu byingiza umubiri cyotuma umubiri umererwa neza. Kuvuga bajya indya ntanganguvu cyane kurusha ibindi byose. Bati umugari mu Kirundi ibyamwa n'iby'abana, imboga n'iz'abana, ariko ugasanga abantu barindya ntanganguvu kuva ku wa mbere gushyika nko ku wa mungu atakindahinduye. Ikindi kintu kiriko gituma abantu barwara diyabete cyane ni ibiva mu miryango. Hariho imiryango irwara diyabete, ugasanga muri sokuruza baragwaye diyabete, hanyuma abantu bari bipimishe bakaza kwipimisha ari uko babonye uko barwaye.
Diyabete irimo ubwoko bubiri, n'ubuhe bwoko bugwiriye cyane mu Burundi?
Diyabete iri mu bwoko bubiri. Hariho diyabete ya mbere y'abana kuva bakivuka kugeza ku myaka 25, na diyabete ya kabiri type D y'abakuze, aribo dufise benshi. Nibo dufise benshi, ugabo ntitwavuga ngo nibo dufise benshi no munsi, kubera nibyo nta bikigira inyezina mu Burundi dufite. Ntiturapima ngo tumenye tuti mu Burundi 5%, 10%. Ni uko abo bakuze aribo bajya kwa muganga. Abana tumaze kuronka nko ku rwego rw'igihugu abana barenga 200, mugabo ntacyo twereka ko abana aribo bake cyangwa abakuze aribo benshi. Muga ku biharuro dufise uno munsi abakuze nibo benshi kubera aribo bajya kwa muganga. Nayo ubundi nta bipimo turakora mu Burundi ngo tumenye tuti mu Burundi ibipimo ni ibicanye neza.
Ku rwego rero rw'igihugu nta biharuro byo kuri mufise ku barwaye ubwo bwoko bubiri bwa diyabete, baba abana n'abakuze?
Nta biharuro by'ukuri dufise. Ibiharuro twishimira tuvuga ku buri mwaka ni ibiharuro batora mu bitaro, haba mu bitaro byo mu bigo hagati, haba mu bitaro bya Bujumbura, hopitale Rwakarenzi, urabona kuri ko fakulte ya medisine, n'ibitegerero biva mu maasosiyasiyo ashobora gupima indwara ya diyabete. Nta handi babitora.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri Sanga, aho twatumiye umuyobozi w'ikigo Aprepidia Burundi kijejwe kugwanya indwara ya diyabete, Space Caritas Nsavyimana. Ku mirongo ya telefone Hacimana araduteye akama. Hacimana, tubwira irindi zina ukatubwira n'aho uri.
Izina ryanjye ni Godia Hacimana, nkaba ndi Karuzi.
Mufise akabazo cyangwa interero? Intererano?
Ni akabazo nari mfise. Kwa mbere nagomba ndamubaze mbega muri izo ndwara y'imyaka 25 n'iy'abarenga ikaze ya mbere n'iyihe? Mbega umuntu agiye kwa muganga ari ibiki cyane kwijya nacyo nk'ina abanyeshuri bafite amafaranga bamurihira? Murakoze.
Mu mwishure Madame Caritas.
Nasubiye mu kibazo neza, sinamvise mu ntango.
Ngo mwasubiramo ikibazo? Yarika aravuga ko ndibaza ngo ingwara igwiriye cyane muri ubwo bwoko bubiri, hamwe ngo n'abantu baje kubitura ngo ko bariha amafaranga canke mu bafasha kugabanya ibiciro nimba navyumvise neza.
Murakoze. Mwebwe mishyirahamwe ya Prefecture ya Burundi aho dutumbereye iyo baje kwipimisha mushyirahamwe mu minsi iheze umuntu aje kwipimisha wese ari umunywanyi w'ishyirahamwe twamupima ku buntu. Uwutarira umunywanyi w'ishyirahamwe nawe yarashobora kuriha amayeri 1000 kugira ashobore kumenya ko afite iyo ndwara ya diyabete cyangwa atayifite. Ariko mu bitaro bitandukanye zaba mu gihugu wa gatatu cyangwa i Bujumbura bisemi bayipimira amahera makeya n'ibihumbi 3. Urumva mu ishyirahamwe ko hariho akarusho. Ikindi twarekuriye ishyirahamwe abanywanyi b'ishyirahamwe ni uko dufise ba bandi bitwa abamambwe benevore baba baganga cyangwa abaforoma bitanga kugira bafashe abo bantu. Nka twebwe gusuzumwa ufite indwara ya diyabete twabigize ku buntu. Icyo gituma icyo kigo bakitura kugira bisuzumishe niyo bapimye muganga arabandikira imiti. Iyo umuntu bamutoye indwara rero twababwiye yuko dutanga iyo miti ya insuline ku bana bahari hagati bakivuka gushyika ku myaka 23. Iyo miti twayirongejwe n'icyicaro kiri mu gihugu cya Australia ifuforucayidi ifasha abo bana muri iyo miti. Abo bana rero turashobora kubaha ya miti ya insuline, turashobora kubaha inshinge, turashobora kubaha bya bisimisho amagirikometere na twa dukoresho twa banderete n'amaserenge ku buntu. Abo barenza imyaka 23 nabo ni kuri baracyafite ikibazo kinini cyane aha mu gihugu iwacu. Insuline uno munsi mu mafarumasi menshi igurwa 25,000.
Vy'amafaranga y'amarundi
25,000 y'amarundi. Ni ukuvuga iyaje mu ishyirahamwe ryacu ego hari ibyo tumufasha n'ibyo tudashobora kumufasha. Nk'ubu turafite igipimo gipima diyabete y'amezi 3 hemoglobine glike, icyo turashobora kumufasha akariha 50% y'icyo gipimo na cyo gipimo ku 25,000. Imiti nayo dukuri haracyari ikibazo, imiti ntituraronka imiti ifasha abo bantu bakuze. Ariko kubera nyine turiko duhimbaza iminsi mikuru ya Noyeli n'umwaka mushyashya, hari umugiraneza yaduhaye insuline nkeyi, ubu turiko duha abantu bose barwaye indwara ya diyabete ku buntu.
Dufise na Noah ku telefone. Noah, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Watubwira n'izina ryawe n'aho uhamagaye?
Izina ryanjye ni Noah Nyandwi.
Uhamagaye urihe?
Kano kanya ni Mukamenge.
Mukamenge. Ufise ikibazo cha intererano?
Ni kibazo cyo kubaza kumbo zoba ziterwa n'igisukari. Kuko nk'abantu benshi mu Burundi barabaye yuko ngo nk'ikinyobwa cya Bralirwa uhereye kuri Primusi yuko ngo coba kirimo isukari nyinshi cyane n'ibinyobwa bine byose bya Amstel n'ibindi. Umva rero nagomba kubaza nk'abo bahinga babyigiye icyo boba bariko barakorana n'ibintu n'aya mahinguyo ari mu gihugu cyacu kugira ngo bidatera bibandanya bitera indwara za diyabete, amafanta n'ibindi binyobwa.
Reka bishure mumwishure
kugira ngo tumenye ukuntu dushobora kwirinda iyo ndwara bijyanye n'uko ubona indwara itera yiyongera mu Burundi.
Reka bishure mumwishure.
Ego, ndatari ku murongo.
Murakoze cyane kuba ufite kibazo. Mwagiye kuvuga yuko babwira yuko ishyirahamwe Brasili iyo barikorana ibinyobwa isukari ari Primusi ari Amstel cyangwa amafana, ibyo nivyo iyo bariko barahingura zijya nzoga barongeramo irya sukari ni bimwe bita sirajute. Urumva rero ingorane dufite aha iwacu ibintu dukuramo amasukari biratandukanye. Urumva hejuru y'ibyo binyobwa turafungura imfungurwa zirimo ibinure byinshi. Abashinga nawe murajya mu kabare mukajya ibinure byinshi kuri za broshete, hanyuma ikindi mukuramo amasukari ifungurwa zimufungura muhira. Abafashoni cyangwa abakozi bariko barakinzika bashyiramo ibinure byinshi ugaca usanga rero ya sukari wayikuye muri za nzoga za Brasili, wikuye muri za mfungurwa. Ntitwibagiye yuko rero n'ibindi byinshi abantu batakigira siporo n'ikindi bagira siporo abandi muri buzima ugoye usanga umuntu atamenye ingene aramuka cyangwa yirirwa kubera ubukene ibyo byose rero bihuye na ya sukari ya Brasseri iri muri za nzoga abantu bariko bararwara diyabete ku bwinshi uti none wogira iki twebwe mu ishyirahamwe ryacu dusaba guhindura imyifato diyabete iriko iraduga n'ivyo murabyumva ko iriko iraduga niyamba wafata inyobwa nyinshi tukubwira yuko uhindura imyifato wanywa ibiyeri bitanu cyangwa bitandatu gabanya ugende uragabanya uzotsinda ubone ko inzoga ata kamaro kubera hari igihimba cy'iwacu cyitwa igitigu icyo gitigu rero kibika isukari iyo rero hari isukari nyinshi ivuye muri ibi bintu by'ifungurwa mu nyobwa nyinshi igitigu kiraruha ugaca usanga bitanguye gukora nabi ariho turiko turabona n'abantu benshi bagwaye indwara ya diyabete kubera igitigu cyarushye kubera isukari iri kiraba nyinshi n'ubwo hagashyi rigasa rukora nabi rero ikindi turiko turahimiriza ni uko mu miryango mu mfungura ifungurwa zinoboye zitagira ibyo binure biriko bigutuma amagara yacu ariko amererwa nabi no mu kabare abasinga nawe mukigerera mugafata za brochette nke cyangwa mugafungura ibintu bitagira ibyo binure mu kabare twabimiriza yuko gukura kw'ibyo binure imbere y'ugutegura izo brochette.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishirahamwe ryanyu ico kigo canyu Aprepedia Burundi n'ubuhe buryo mufise gushika ubu kuko muriko muravuga ivyo bitigira ivyiyongera n'ababitura nibaza ko ari benshi mu vyifatamwo gute muhangana gute n'ivyo bitigira ivyiyongera n'abantu babitura.
Uburyo dufise sikirenga ubwa mbere ishyirahamwe ryose uko ritegekanijwe mu gukora turafise abanywanyi no ishyirahamwe ryacu rirafise abamambure benevore babandi badahembwa umushahara barenga 550 abo bamambure rero buri kwezi barariha 1,000 kugira babe abamambure b'ishyirahamwe ayo mahera rero araheza kongereza ibikorwa byo mu ishyirahamwe hanyuma ubundi bwikoro dufise hariho iyo proje nyine twababariye Life for Child iradufashe cyane mu kuduha bya bikoresho by'amagandurete biciye ku bushikiranganzi bw'amagara y'abantu no kubukira sida rero ibyo byose birabica bidusayidira mu gufasha abo bandi bose mu gukora ibyo bikorwa byose kugira ngo turabe abo bantu baba bagwaye cyangwa batagwaye iyo ndwara ya diyabete ayandi mikoro hariho abagira neza bakeyi ashobora kumva ko muduteye akaduhiza cyane tugashobora gukora ibikorwa bike bike bijyanye n'ibyo dufite.
Ku bariko baratwumviriza ku byerekeye indwara y'igisukari ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kumva akibaza ko yoshobora kuba yifise imbere ko afata ingingo nk'iyukuza kwipimisha?
Birakoze cyane. Ibimenyetso cya mbere umuntu arakoyora aguma agenda ku mwanda muto kenshi cyane akabyuka mu ijoro 5-6 karenga imbere no ku murango uko nyine. Ikindi kimenyetso cyerekana ko umuntu atanguye kuba yari cyaragwaye indwara y'igisukari arasonza cyane hariho abaguma bagomba kurya hanyuma hariho abandi bata ibiro cyane hanyuma hariho abandi bantu bagira ibigute ku mubiri bitandukanye by'ubwoko bwose hariho abagira uruhumyi hariho abagira mbere abafaso ni bobo tugiranwe n'uko imbanyi ziriko zirakoroka ubwishi ugasanga muri ya mazu ya materinite ariko bagira amagorutema cyangwa bakabyara abana bapfuye kubera iyo diyabete hariho n'abanywa cyane bakaguma baka bakagumana inyota idahera hariho rero n'abagira ubuhumyi ugasanga ibyo byose ibimenyetso ni byinshi hariho n'abumva ibinyanya mu kuguru bakagomba kuguma biyagaza ibyo byose buri muri bya bimenyetso byinshi indwara ya diyabete.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga tugarukuye ku mirongo ya telefone dufite Nsengiyumva uratwumva?
Ndabumva cyane rwose ndabahaye mwiriwe.
Mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Rindi zina ni kwa Eriya nkaba mpagaze ndi gutumbura mu Burundi.
Mufise ikibazo mubaza canke icyumviro muterera?
Eko nagomba nterere nongera mbaze ubusanzwe iyo ndwara twese batoba batoduhora tuyumva. Kandi jewe ntabyo nzi ko ndayirwaye cyangwa ntayirwaye kuko jewe mbona nkomeye ariko nashaka mbaze. None ko duhora twumva yuko iyo ndwara ari indwara ngendanwa iri mu mugwe w'indwara ngendanwa. Ubwo umuntu muto muto birahita bikamworohera ko agendana nayo igihe kirekire ayirwaye mu gihe tubona abo onye bifite bataba bategeka kurya utuntu tuzinze harimwo ubushaza butoto mu gihe umuntu muto muto adashobora gukurikira ikiro cy'ubushaza cy'ibihumbi bitanu cyangwa bitandatu hanyuma akandi nako mbega imiti yayo ubwo ntizinze cyane. Umuntu ayikeneye arashobora kuyironka ahantu hose aba akeneye kuyijyana hanyuma nagomba ndangize nshimire radiyo icyamwita murakoze.
Murakoze. Mumwishyure Madame Caritas.
Arakoze cyane. Indwara ya diyabete avuga ati ngendanwa. Yego cyane ni ngendanwa. Diyabete umaze kuyimenya iri muri za ndwara zidakira kandi zitandukira kandi ushobora kubana ubuzima bwiza bunini bubaho haramara imyaka 30 n'iyindi 50 mugabo mu gihe ugumanye imifato ibereye kimwe uhanuwe n'abaganga. Diyabete rero irambana kurya abantu bafashwe n'umugero bwa kera bakihebura ariko uno munsi abantu bakimugari ngo barwara diyabete barwara sida kubera baronse imiti kandi bakamererwa neza. Diyabete rero ni indwara irambana. Mbega kubana na diyabete ntibitsinze. Ego birazinze. Mugabo twebwe mu guhanura guhanura tubonye ubuzima bw'umuntu wese ahebye kutubwira ngo baguhanura kurya ubwishaza ngo ikiro kizagurira hagati y'ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi bitandatu. Ego ubwishaza burazimbirana n'ibihe hari igihe buzinduka n'ikindi gihe buzinga. Mugabo twebwe ibyo dushyira imbere ntidushyira imbere ubwishaza kubera turafise abantu b'imyuga bitandukanye turafise abatunzi turafise abakene. Rero iyo uyu muntu afise ubukene mu mufuka adafise uburyo bwo kugura ibintu tumuhanura imyifato ashobora kujya ko akabaho neza nk'imboga mu gihugu cyacu. Imboga tugira Imana, Imana yaraduhaye imvura, imvura igwa 9/12 ahantu hose hari imboga mu gihugu cyacu kandi imboga ziri muri bya bintu mu gihugu wacu zitazinze. Turafise amashuri, turafise ipinari, turafite irengarenga, turafite iki. Ni ukuvuga rero duhimiriza cyane imboga kurusha ibindi. Ikindi duhimiriza ni gufungura indya ntanganguvu nkeyi kurusha imboga. Indya ntanganguvu turazifite, turafite ibiraya, turafite ibitoki, turafite ubugari bw'ingano, turafite ubugari bw'ikiro bike numvise ko aba mu Bugenzi, turafite bwa ubugari bw'ibigori bikorombeye biva mu Buganda, reka turafise ibintu dufungura mu gihugu cyacu. Rero nubwo ngo tukubwiye ngo ujye ifi, indagara, ubwishaza, ibyo ni byo aba bantu bifise. Hanyuma ikindi turiko turahimiriza ni uko umuntu wese yugira akarima ko mu kigo. Rero mu Buyenzi nimugira akarima ko mu kigo kubera nawe mugira murima. Mugabo rero tuhimirize yuko umuntu afite diyabete yoraba ibyo fungura bijyanye n'uburyo bwiwe buciriritse akarya imboga akarya ibyo bintu by'amahera make make kandi akabaho neza.
Yabajije
n'ikintu cyerekeye imiti. Imiti ya esiline isoko imwe mu mafarumasi y'abigenga bajya bitwa amafarumasi dogro irarangwa hagati y'ibihumbi 15 gushyika kuri 16. Mu mafarumasi ya yandi y'abadetaya iragurwa ibintu 20 hagati ya 20 cyangwa 25. Urumva yuko izinze cyane. Rero nicyo gituma turiko turatera akamo leta amashyirahamwe mpuzamakungu ko mugira neza wese ko yo bagufi umurwayi wa diyabete kubera iyo miti ya cyakindi.
Murakoze. Mwavuze ko ikigo cyanyu Aprepedia Burundi gikorera mu bice bitandukanye by'igihugu naho cyane cyane mukorera cyane mu ntara ya Gitega. Mwitegereje mu bice bitandukanye byo mu gihugu iyo ndwara ibonekeza hose ku rugero rumwe cyangwa hari intara aho ibonekeza kurusha ahandi mu bushakashatsi mwagize?
Mu bushakashatsi twagize aho mu ntara zose diabete hose ni zuriye kurusha ahandi no mu ntara ya Kumosho. Kumosho ni mu ntara za Rutana igitaki cya Rigi na Cyankuzo, aho hantu twarasanze diabete igiriye cyane. Ahandi hantu diabete igiriye naho tutarajya kuhakorera ni ntara za Rumonge za Bubanza. Igituma zigiriye nk'iyo izo ntara za Rumonge n'abantu bafungura ubugari kuva ku wa mbere gushyika ku wa mungu n'akaboga. Akaboga ni ifi cyangwa n'inyama, urumva baguma ku binure bakaguma kuri ubwo bugari bw'imyumbati ata kintu birimo. Urumva bajya zanjya ata kintu zirimo zunganira umubiri. Mu ntara ya Kumoso naho n'abantu banurya ibinure cyane. Nababwiye yuko nko ku munsi w'isoko barashobora kubaga imbwa n'ijana bakarara bazimaze zose. Kandi naho nyine mu ntara za Kumoso barimo umuceri cyane bakarima n'imyumbati. Ni ukuvuga imfungurwa zabo bagira umuceri bakagira imyumbati bagashyiraho n'ibyo binure cyane n'iyo batetse bagashyiramo ayo mamesa menshi kubera barayarima ni nk'umurumonge. Ni ukuvuga bajya zanjye nyine zirimo bya binure za ntanganguvu nyinshi usanga bituma umubiri wacu atabasoda bakwiye bakingira umubiri kugira ngo ntagware indwara ya diyabete.
Muri make ni nkihe izihe bifungurwa wibaza imfungurwa umuntu yakwirinda kugira ntagire iyo ndwara canke n'uwifise kugira ntibandanye ikomera izikoma kumenye umwibaza ko zishobora kuba ari intandaro yayo?
Ibi twakwirinda cyane nk'uko nabivuze ni binure bitandukanye aho biva hose. Ibinure nibaza yuko ari ibintu dukwiye kwirinda cyane mu miryango wacu. Ibindi dukwiye kwirinda ni gufungurwa tuvamo amasukari z'ubwoko bw'inzigo budatuma bwinjira mu mubiri. Ni isukari ziva muri izi nzoga za Brasseri, ni isukari iva muri ibintu dufungura ari amafiriti mu miryango, ni isukari iva muri ibinyobwa za Kanyanga mu gihugu hagati bagana cyane bya bindi bavuga ngo umugore ibyori. Ibyo byose ni ibintu biriko biratuma intuzeye. Hanyuma kumaze bituma isukari iduka. Hanyuma ku bumaze kurwara indwara ya diyabete nawe turamubuza irya myumbati ivuye mu kuzimu, irya myumbati bagisoroma kuri igiko nyine kubera irimo amido nyinshi. Amido nayo ni isukari. Ibyo byose rero ibikimbu birya bivuye mu kuzimu birimo isukari nyinshi, birya turakunda kubibuza abantu barwaye diyabete kubera birimo isukari nyinshi cyane. Ariko izindi fungurwa turazifite bitagira amasukari menshi namaze kuzivuga: ibiraya, ibitoki, amateke, ubugari bw'ingano, yafikoromboye, ubuswage. Ibyo byose ni ibintu bifasha umuntu mu buyenzi kubera ubuswage buriyo bwinshi bugendera buva mu Rumonge. Ntibaza yuko byamufasha akize ko na za mboga bitagira ibinure byinshi.
Murakoze, tugaruke ku matelefone. Innocent aduteye akamo. Innocent, uratwumva?
Yego, ndamwumva.
Mwatubwirira nziza naho muhamagaye muri?
Cyende mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Musa kabazo cyangwa intererano?
Isari intererano.
Eh.
None diabete barayipima mu mavuriro hose. None diabete yoba ifise imiti none uyivuje urakira? Ama tugasaba nimba diyabeti ikira kubotubwira nk'imiti yayo.
Murakoze.
Mu gisagara bakatubwira ahantu bashoboye kuyivurira.
Murakoze. Reka bishure madame Caritas.
Murakoze cyane. Abagize ati mbega diyabete barayipima ibigendera mu mavuriro yose? Ubusanzwe amategeko y'umushyikirangarizo bw'amagara y'abantu ni uko diyabete yategerezwa gupimwa mu mavuriro yose y'igihugu. Ariko ibyo turiko turabona ntibayipima mu mavuriro yose. Hari ivuriro ushobora kugenda ugasanga nayo apareye gupima diyabete ntayo bafise, cyangwa bakakubwira ngo bwa bukoreshe ngo twarabubuze. Urumva ntibaraba amavuriro ntarashiruka ubute urabona yuko diyabete iri kiramara inganda mu gihugu iwacu. Rero ni intambamyi dufite cyane haba mu mavuriro yo mu gisagara i Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati. ikindi abajije ati mbega imiti ya diabete iraboneka ego imiti ya diabete iraboneka ubu kera imiti ya diabete yari ingorane mu gisagara cya Bujumbura biriho mu mafarumasi yose haba muri farumasi amwe baranguramo cyane ajya aye mato mato mugabo nibaza yuko mu gihugu hagati imiti ya diabete itarafika hose bashobora kugenda no mu ivuriro ritoya muri santre de sante cyangwa hariho n'ibitaro ugenda ugasanga ya insuline ariyo umuti wihuta ku murwayi wa diabete ntayo bafise ugasanga umurwayi agiriyeho ingaruka mbi yitabye Imana n'iruka hanyuma yabagize ati mbega diabete irakira diabete umaze kuyirwara ukajya muri rwa rugero kuyirwara ntikira indwara idakira ni indwara muzobana ubuzima bwose mugabo wifashe neza ukagira za nyifatizo imbere y'abaganga baguha zo gufungura neza kugira imyimenyerezo kutarya bya binure kujya kwa muganga wumvise ingorane iyo ari yo yose diabete urayibana mu buzima bwiza bubaho ukamara imyaka irenga 30 n'ibindi twebwe tugitanga ishyirahamwe hariho abana twaronse bafite imyaka 5 bari muri za kaminuza hariho n'abariko baraheza amashuri urumva yuko kubera bumvise akantu bakemera yuko bagwaye indwara diabete ugahindura imyifato urumva ko bariko baragira amahigero rero n'abayigwaye mu bihugu byo hanze ari abana mu bamaze kugira amamariyaje kandi bafite abana abuzukuru kubera babandanije imyifato zibereye rero ikindi utegereza kumenya ufite indwara ya diabete ni uko udahagarika imiti hariyo abantu benshi bahendwa na ba rumenyi ngo uraguha uyu muti uyu n'uyu ngo diabete irakira abona bangushye kandi nibyo biriko biragurira mu gihugu iwacu diabete umaze kuyirwara ubana na muganga akaguha impanuro uhagarika umuti uzowuha umuti ubuzima bwose yaduze barashobora kuguhindura imiti y'abaganga bakaduza umuti cyangwa bagahindura umuti bari ku binini bakaguha insuline ubwo diabete usoyinwa ubugisoyiba ko
ndeka tubandanye iki kiganiro muri sanga tuko tuvuga ku ndwara ya diabete mwavuze ko biva no ku iyo ndwara iyo nk'ababyeyi bayifise ko ishobora gutandukira no ku bana babyaye n'abakurikira ko bifatira no ku miryango mwo bisigura neza
murakoze cyane diabete turiko turayibona cyane nicyo kivugo cy'uyu mbere muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu rya diyabete federasiyo mondiyali di diyabete yashyize imbere teme fame diyabete kubera iki yashyize imbere icyo kivugo ni uko turiko turabona abapfasoni ababyeyi bagira indwara ya diyabete bafite imbanyi ubwa mbere umuntu wa diyabete murazi bwa mbere afise imbanyi ni umuntu afise amagara make ubwa mbere iyo afise amagara make rero kubera iyo ndwara umubiri ntiwirwanira cyane hanyuma yacaje muri pedisipodisi yacaje muri ba bantu bashobora kurwara diyabete hari igihe iba afite umuryango yaguyemo ufite indwara ya diyabete ugaca usanga nawe arayigize afite indwanyi kandi mu bindi bihe atarabigize rero iyo umuntu afite indwara ya diyabete ingobyi y'umwana irasaza n'ingoga isaza n'ingoga kubera iryo sukari irayiturira ugaca usanga rero umwana arashoboye gupfira mu mbayi cyangwa imbayi irakoropye cyane aribata umwana agashyika adashobora guhema neza cyangwa akagira bya biro byinshi agahema neza agaca yitaba Imana diyabete rero ni sirikonsansiyere z'abapfasoni bose bagira diyabete bafite imbayi biva ku byinshi ibyo afungura umuryango biba yaravuyemo cyangwa n'ibyo atagira yatwaye indwanyi cyane ataratwara indwanyi nicyo gituma duhanura umupfasa n'ibisa agomba kwibaruka umwana yoba akomeye yuko yokwipimisha indwanyi atarayitwara yokwipimisha atarayitwara ukwezi kumesa ya mbere ajya amezi atatu ya mbere akipimisha buri kimesa akipimisha kugira amenye indwanyi yiwe ingene imeze y'ukatana diyabete afite cyane cyane muri cya gihe cya nyuma amezi atatu ya nyuma akaguma yipimisha kugira akingire indwanyi hanyuma rero amaze ko bayimutoye diyabete bacyamushyira kuba umuti wa insuline umuntu afite diyabete ntashobora gufata birya binini umuti wa insuline niwe wonyine n'umugore afite indwanyi bamuha kugira bakingire iyo ndwanyi bakingire umwana w'indani adashobore kwibaruka akomeye kandi yagiye kumutima wa insuline neza akawufata neza arashobora gukingira umwana akadevuka adafite ya ndwara ya diyabete.
Murakoze, Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu urikirije ko ndumirange.
Hano turi kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Eh. Namwe mvuga muri he?
Ku Ijwi ry'Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, kuri kora twumviza muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ndwara ya diabete. Tukaba twatumiye umuyobozi w'ikigo Aprepedia Burundi, Madame Space Caritas Nsavyimana, ikigo kijejwe kugwanya diabete. Mu migambi mufise mu kugerageza kugwanya ndwara, muravuga ko mugerageza no guhamagarira abantu ku kumenya iyo ndwara no kugene bo yirinda, nibihe mukora?
Imigambi dufite ni uko tuguma duhimiriza gupima abantu ku bwinshi kugira babanze bamenye amagara yabo. Iyindi migambi turi turashyira imbere ni gusansibiriza, guhimiriza ahantu hose hashoboka, tukajya mu mashuri, tukajya ahantu nyine habangamiwe mu makambi y'impunzi, tukajya mu banyururu, tukajya mu gihugu hagati mu benegihugu, kugira ngo dushobore kumenya yuko abo bantu bose duhindura imyifato kugira bashobore guhindura ingendo. Rero iyindi migambi dufise ni uko twarondera abagiraneza benshi badufashije ibikorwa. Murabona ibi bikorwa ko ari ibikorwa bidashobora ishyirahamwe rimwe, reka n'amashyirahamwe ari mu gihugu iwacu. Nicyo gituma twiriko turatakamba abagiraneza iyo bari hose bahaguruke bakingire Burundi bw'ejo. Kubera tudahagurutse Burundi ejo, abana bazogwara diyabete ari benshi, abantu bahume, abandi bacika amaguru, hanyuma rero igihugu kiyahombere icyabwenge, kiyahombere na kagize k'igihugu. Turiko rero turatakamba tubwira n'ubushikiranganji bw'amagara yanyu bwo guhaguruka kugira bushyire imbere indwara ya diyabete, kugira bashyire imbere indwara ya sida na malariya, nayo nyine bayishyire mu mapiyorite yuko ibangamiye amagara y'abantu. Ari indwara igira gatatu ikurikirana mu Uganda, mu Burundi wacu tureke no ku isi yose ni indwara igira gatatu.
Murakoze. Dufise kandi kuri telefone Joseph. Joseph, uratwumva?
Ndabumva.
Tubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Mpamagaye ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, nkaba nitwa Mugirimana Joseph.
Mufise akabazo canke icyumviro muterera?
Mfite akabazo.
Mubaze.
Urabona ko hariho ubucuruzi cyane cyane bujyanye n'ibintu by'ibisheke, sinzi mu Kirundi niba ari ibisheke cyangwa ibikaju.
Ibikaju.
None buriya mumbarize umutumire niba ataba ari inkweze y'amarere mu bijyanye no gutera diyabete.
Mumwishyure Madame Caritas.
Murakoze cyane. Ego ibikaju natwe kera twarabyibwira yuko ibikaju byaba biri mu bintu byaba bitera indwara ya diyabete cyane. Muri uyu mwaka twari twarashyizemo cyane gushikendera hagati mu gihugu, turashyiramo intara ya Rutana hariya muri Sosomo, niyo barima ibikaju byinshi cyane. Hariya za Kinyinya mu ntara ya Ruzi barima ibikaju byinshi cyane. Ariko abantu twatoye isukari nyinshi twasanze ahubwo bitari kuri ibyo bikaju, ngira ni uko ibikaju babirya ari irya sukari nyine ikiva ari y'amazi atanzigira agira nk'iriya ya Sosomo ibihoma. Ni ukuri twasanze cyane ahantu hari indwara ya diyabete harya ibifungurwa, ibimera n'ibindi. Ahantu twaragiye mbere no mu kiyaya gupima ahantu barimo ibikaji byinshi cyane muri komine Kinya, ahantu hitwa Umuwagi mu kiyaya barimo ibikaji byinshi cyane, ibikaji bishoboka mu gisagara cya Gitega mbere no mu ntara ya Rwiza biva muri icyo kiyaya. Aho hantu hasima nta diyabete twatoyeho nyinshi cyane. Ni icyemezo rero cyemeza yuko ibyo bikaji bitoba biri intambamyi cyane, ahubwo twaronderera ahandi kurusha ahandi muri iyo ndwara ya diyabete.
Murakoze. Mwako turako turaganira kuri ico gikorwa cyanyu cyo gukangurira abanyagihugu kugira bamenye ivyerekeye iyo ndwara n'ingene bo yirinda. Mubona ico gikorwa mu nyigisho mumaze gutanga hari mufise icyizere, mubona ko hari ico bishika ko kwa abantu bavyumvira.
Ego ico gikorwa cyo guhimiriza cyo gusansibiriza kugijura abantu indwara ya diyabete n'ingaruka mbi yacu, turabona yuko abantu banyotewe ibyo biganiro byinshi. Hariho n'ikiganiro duhora dutanga kuri Star FM, abantu baraduterefona bakatubwira ati turanyotewe uko wasubira ukaduhanura. N'iyo tugiye mu gihugu hagati turabona yuko abantu bose ahubwo babona ko ari ibitangaro bashyikiye ari Imana ibarungikiye umuntu abagijura. Ni ukuvuga yuko ibyo bikorwa byo guhumiriza bikwiye kugwira cyane kurusha uko biriko birakorwa, hanyuma n'ibikorwa byo gupima ku buntu bikagwira cyane kubya kubera abantu iyo tugiye kubapima baritaba ku bwinshi. Nk'akarore muri iyi ndwi iheze mu ntara ya Gitega, kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 rya 13 gushika 18 iminsi itatu gusa twashoboye gupima abantu 1,000. Muri abo bantu 1,000 twatoyemo abantu 58 bafite indwara ya diyabete. Urumva yuko iyo tubandanya indwi yose ko twari kuronka abantu barengabo, ni ukuvuga baratitaba ku bwinshi, ahubwo badusaba ati mudusangire abana ku mashuri nabo tumenye ingene bameze. Urumva rero icyo gikorwa cyari gikwiye kujya mu buryo bwinshi kugira ngo
ariko umuntu yitegereze nk'abantu baba hagati mu gihugu n'abantu bibaza ko kubera bakora ibikorwa biruhishije ibikorwa ivyo no kwita mu gifaransa activité physique ko byofasha, mwariko muravuga ko mu bitera iyo ndwara hariho kutagira nka sport, niki cyatumye ivyo bitakiba abantu bibaza ko abantu bakora cyane nko hagati mu gihugu bakora ibikorwa biruhisha?
Urumva activité physique irafasha nibyo kumuna bizingwara ya diyabete cyangwa n'utara izwara ikamukingira ubwite bihero n'ibyaduze kubera batagira activité physique. Ubona nko mu gihugu hagati nta motokari bagenderamo, bagenda kurima n'amaguru, igikorwa cyose bakoze bagenda n'amaguru, mugabo ni kubera bya bindi nyamaze kuvuga bagiye bitabereye ibinure bakanywa inzoga nyinshi zitabereye kandi bakarya n'indya atakanubwira zigira zitagira za mboga zitagira bya byamwa. Nicyo gituma rero bagwara iyo ndwara ya diyabete ku bwinshi. Ibisagara nabyo abantu batagira imyimenyerezo bagwara diyabete ni abanyabiro, bamwe bagenda n'abamotokari nabo barafite uburyo bwo kujya kwivuza n'ingoga kwa muganga bipimisha n'ingoga kurusha wa muntu wa ruguru.
Murakoze. Naho kubijanye na stress mwavuze kubera abantu baca mu bibazo bitandukanye bikomeye vyerekeye ubutunzi, vyerekeye ibibazo vyaciye mu gihugu, ico kibazo mufasha gute abafise nk'iyo stress? Ndibaza ko ata masantre menshi ariho yo kubafasha.
Ikibazo nk'iki twe mu ishyirahamwe ryacu turafise wa mupsikologe umwe yize imibano azi ingene yagisha n'abantu, na twebwe nyine mu mibereho byose turafite amaforomasiyo bijyanye kuri ibyo. Umurwayi bwa mbere agushyikiriye uramubaza ukamwegera kubwira mubane neza, kubwira kwicyukira, kubwire neza ingene yatanguye kurwara diyabete, ubuzima abayemo n'ibindi. Rero icyo umufasha ubwa mbere umurwayi uramutahura ukamurondeza inyishu zibereye utuma aba mu buzima bwiza. Rero mu mashyirahamwe nicyo gituma dukwiye kukwiga abantu bize ibintu by'imibano abibaye kose cyane wa psikologi kubera twasanze badufashe cyane kugira abantu barengere stress zabo bashobore kubaho mu buzima bwiza nabo hari ibyo barwaye na diyabete nayo na iseri pase kubera ubuzima ifungurwa ikaba n'ibindi bukene burengere.
Emmanuel twakuye kuri telefone. Emmanuel uratwumva?
Ndabumva neza ijana ku ijana.
Mwo tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye.
Ndi mu Kanyosha.
Mufise ikibazo?
Yego je mfise ikibazo.
Mubaze.
Nagomba kubaza umutumire. Alo?
Ndabumva, mubaze.
Ati nagomba kubaza umutumire yuko atakuntu bogerageza bagakora neza nkuko bari basanzwe babigira bakaraba nk'izo isukari nyine kugira bagipime bakaza bagipima nko ku buntu nyine nko mu gihugu cyose bibaye ngombwa bakaza baravura n'abantu nko ku buntu nyine nka kujya usanga nk'abarwayi ba sida babibagirira nyine ugasanga ibintu biriko biragenda neza.
Reka bishure madame Caritas.
Murakoze cyane. Ikigikorwa ni cyiza cyo gupima abantu ku buntu mu nteguro ya kazoza. Turiko turashyira imbere hariho urunani rwavutse rw'indwara zidakira kandi zitandukira zikorera muri iki gihugu cya Afurika, East African Community. Irimo urunani rw'indwara nyinshi, harimo diyabete, harimo izunguka ry'umuringa w'amaraso, harimo asime, harimo za kanseri n'ibindi n'intandara. Turiko turagira amaproje donge twarakoze proje twatanze imbere muri iyi ntuzeya mbere hariho n'inama mpuzamakungu izoba mu kwezi kw'icumi na kabiri. Twaragize proje kugira tuyihereze ibindi bihugu dushyigikiwe n'umugambi w'igihugu w'amagara y'abantu, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, kugira turabe ko turonsa ibyo bikoresho tugashobora gupima mu Burundi, tukagira ya dépistage de masse mu Burundi kugira dushobore kumenya bya bitigiri. Naye handi nibaza yuko niba uri Bujumbura ukeneye kumenya amagara yawe, nibaza ko ukwegera ivuriro rikwegereye ahantu hose mu gisagara cya Bujumbura mu bitaro, nibaza ko bapima iyo ndwara ya diyabete. Ikindi turiko turakorana na Federation Mondiale ya Diyabete ariyo ishyirahamwe ryacu riri mu runani, nawe nyine turafite amanama. Ibintu byo kurondera imiti ku buntu nabyo nyine turiko turabirondera, bihehebura abarwayi ba diyabete, ugaba ikintu cyose kugira intambwe kagikira n'iherezo. Rero turiko turasaba abagira neza, turiko turadodora ku miryango yose kugira ngo ejo diyabete nayo mu Burundi bayivure, kujya bavuye sida na sida igitangura yaramaze abantu ariko na munsi sida kubera uhereye mu biro bito bigashyira ku bitaro byose kubera hari imiti, basigaye bavuga bati hari kurwara diyabete urwara sida. Tukubwira ko sida yoroshye mu miryango kuko sida yaronse imiti bayironka ku mavuriro yoroshye ku bigero guhita. Diyabete nayo intambwe ibiti yaboneka n'iyi miti y'abana tumaze imyaka ine tuyitanga, ntitwari tuzi ko tuzoronka filime duha abana ariko aba bana bari kubaronka imiti kandi bamerewe neza kubera baronka iyo miti. Ni benshi barimo badushingira intara. Ejo rero naho imbere ni heza, reka twizigire yuko tuzoronka abagira neza benshi badufasha mukaronka iyo miti myinshi kandi tukayitanga ku buntu.
Murakoze. Naho leta mukorana gute na leta cyangwa andi mashyirahamwe akorera mu Burundi yoba yitaho indwara ya diyabete cyangwa izindi ndwara zitandukira ariko muravuga?
Leta turakorana ku buryo ifite, urabona leta ifite imigambi myinshi. Hariho igisata kiriho mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu porogaramu y'indwara zidakira kandi zitandukira harimo n'iyi diyabete. Urumva uburyo bafise leta muri zirya bije babaha buri mwaka ntibararonka amahera menshi ahagije yuko bashyigikira amashyirahamwe nabo nyene yuko bukora ibikorwa binini biboneka cyane muri izi ndwara zidakira kandi zitandukira. Nicyo gituma leta nayo nyene iriko irakorana n'amashyirahamwe dukora mu runani, ibyo bafite barabiduha. Nababwiye yuko nk'igihe filime z'abana naho zasabwe n'amasosiyasiyo zisa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ibintu byose bashobora kuronka ari ibyubutimo bya gikomitere za bandelete iyo babifise babiturasa ku buntu natwe amashyirahamwe tugashobora gukora iyo batabifite naho turikora ku mikoro dufise tukabigura kugira ibikorwa bya minsi yose bibandanye ni ukuvuga ubushikiranganji icyo bufise burakiduha ushika ubu ntacyo baratwima bafise ibyo nibaronka byinshi bazoduha muzabo turacyakoresha uburyo buke dufite
murakoze muri umunywanyi umwe mu banywanyi b'urunani mpuzamakungu jeje kugwanya indwara ya diabete mukorana gute nibihe mukuramwo mubona bifasha iyo mugarutse nko mu Burundi mu kugwanya indwara
twebwe turi umunywanyi ni ishyirahamwe rimwe ririmo impamvu de la federation internationale de diabete iyo tugiye ubwa mbere turaronka inyigisho tugironka ku buntu baratugirira amaforomasiyo tukungura ubumenyi tukamenya iyo indwara ya diyabete igeze imyifato twugira ibiti byose iyo tugarutse rero mu gihugu cyacu turahimiriza nibi tugaruka tugahimiriza abantu bose duhereye mu gisagara tukajya mu bihugu hagati tugahimiriza ibintu kubera buri gihe murabona siyansi iratera imbere ubuhinga bureberiwa muti bureberiwa urumva ntitugumana bwa bumenyi ikindi kintu federasiyo interinasiyonali dufasha iradufata mu mugongo iyo tugiye muri ayo manama nta ngorane twibaza ngo tuzoriha amatike cyangwa ibindi iradufata mu mugongo ikindi dufata mu mugongo urumva ibiki iradufasha kudodora hirya no hino kuri abo babayeri dufu kuri ayo mawenize interinasiyonali kugira ngo nabo bagarukire ibihugu biri cyane cyane muri ibi bihugu bikennye cyane nk'u Burundi n'ibindi nko mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kuronka abagira neza benshi nk'akarorero bafite abana 1,300 n'1,600 na 37 barwaye indwara ya diyabete bariko barafata mu mugongo n'igihugu cya Tanzania cya Kenya turi mu runani kubera baronse abagira neza amashyirahamwe barafite ibitaro bivura iyo ndwara ya diyabete nta kindi bakora bakisanga muri ibyo bitaro harimo bamwe bagejwe inyigisho baba psikologe hagejwe aho gutanga insiguro guhimiriza imfungurwa zibereye abaganga b'ubwoko bwose abaspesiyalisite baba b'amaso cyangwa ibindi kubera iyo urwaye indwara ya diyabete icyo urwara urashobora no kurwara izindi ndwara ibihinga bindi by'umubiri icyo gituma ibyo byose turi ko turirukanga kugira ngo mu Burundi naho turonke ikigo kibereye ikigo kirimo abo bahinga bose kubwira umurwayi wa diyabete ashobore kuronka agiye muri icyo kigo yisange asange iy'undi murwayi wa diyabete asange iy'umuganga uwo ari we wese ashobora kumutunganiriza ku ngorane yose y'amagara urumva intambwe biracyari ndende mugabo turi ko turakora dufatanyijwe n'ayo mashyirahamwe yose nibaze yuko tuzozitera tujya imbere
murakoze umwanya ugiye kurangira yamara nashaka hari nk'icyo mutashoboye kuvuga cyangwa ubundi ubutumwa mwoshikiriza batwumvirije ku bijyanye n'iyo ndwara n'ingene muri kumuyigwanya mwobashikiriza
icyo noshikiriza abo bantu bose bari ko baratwumviriza ni uko batorindira yuko barindira aya makampanyi tumaze kampanyi turi ko turagira gratuitement nababwiye nk'umushyirahamwe ryacu ugiye kwipimisha isukari bitanga amahera 1,000 ariko turaze mu mahera 1,000 ni amahera make cyane mu buzima bw'umuntu urashobora gushyira amahera mu bintu bitandukanye inyobwa cyangwa ikindi ugaca usanga usohoye amahera menshi kurusha yuko wari kujya kwipimisha cyangwa ugaca usanga niyo urwaye usohora amahera menshi cyane rero twahimiriza yuko abantu bahaguruka bakabona indwara ya diyabete yuko yashyitse yuko bokwipimisha ku bwinshi ikindi twohimiriza cyane ni uko bohindura imyifato mu miryango itandukanye ku mfungurwa n'izindi hanyuma bakajya mu mashyirahamwe kubera iyo umaze kujya mu ishyirahamwe umenya abandi usanga abandi aho bari bakaguhanura hagiye umurwayi ahanura ubundi
murakoze
mbere hari igihe n'umurwayi aguhanura kurusha n'umuganga
murakoze
rero twabahimiriza yuko bongera kwishyira hamwe
Murakoze. Murakoze ari Madame Space Caritas Nsavyimana mu kiganiro muri Sangacu no munsi twako tuvuga ku ndwara ya diabete hamwe n'ikigo cyabo Aprepedia Burundi kijeje kuyirwanya no gutanga inyigisho kubyerekeye iyo ndwara. Tushimiye rero umutumire wacu Space Caritas Nsavyimana n'abadukurikiranye hamwe n'abaduteye akamo bagabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyimviro byabo. Turabashimiye rero, mugire ibihe byiza, mubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.